Ikete yandikiwe Abaheburayo. Abaheburayo ikigabane cya mbere. Kera mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, Imana yaganiriye basogokuruza ibicishije mu kanwa kabavugishwa nayo. Muri iyi minsi y'iherezo yatuganiriye mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriweho kubasamuragwa wa byose, niwe yahaye kurema isi. Uwo kuko ari ukugayangana k'ubwiza bwayo n'ishusho y'akameremere kayo, kandi ashyikikiza byose ijambo ry'ubushobozi bwiwe, ahejeje gushyiraho umuhagiro w'ibyaha, abyagiriwe uburyo bw'icyubahiro cy'ubwami bwo mu ijuru, amaze kuwuhambaye kurusha abamarayika nk'uko izina yarazwe rirengeye yabo. Ninde wo mu bamarayika Imana yigeze kubarira iti,
urubura bwanje uwo munsi ndakubyaye,
kandi iti,
nzomubera se na wazombera umwana wanje,
kandi izokongera kuzana imfura yayo mu isi izovuga iti,
abamarayika b'Imana bose bamusenge,
kandi iby'abamarayika yarabivuze iti,
ihindura abamarayika bayo imiyaga, abasabyi bayo bahindura imbeya z'umuriro.
Ariko iby'umwana wayo yabivuze iti,
ubutware bwawe Mana buhangamye ibihe bidashira, icumu ry'ubutware bwawe ni icumu ry'ubuganza tunganye, wakunze kugororoka wanga ubugarariki, nicyo cyatumye Imana niyo Mana yawe ikurobanuza amavuta y'umunezero ikakurutisha bagenzi bawe.
Kandi
niwe Uhoraho, mu bihe bya kera washyizeho itanguriro ry'isi, kandi amajuru n'igikorwa cy'intoke zawe. Ibyo bizoshira, ariko wewe uzokwamaho. Ibyo byose bizosaza nk'impuzu, kandi uzobizinga nk'umutamana, bikuranwe n'ibindi nk'uko impuzu zikuranywe. Ariko wewe uri uko wamye, imyaka y'ukubaho kwawe ntizoshira.
Ariko ninde wo mu bamarayika yigeze kubarira iti,
icara iburyo bwanje ushyitse aho nzohindurira abansi bawe indava y'umunsi y'ibirenge byawe.
Mbega abamarayika bose si impwemu ziyikorera, zitumwa gukora igikorwa kubw'abazoragwa agakiza? Abaheburayo ikigabane cya kabiri. Nicyo gituma dukwiye kurushiriza kwitwarira iki byo twumvise, kugira ngo ntidutwagwe akayombe kere tukabivako. Ku ijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryagumyeho, kandi ibicumuro byose no kutaryumvira bikagererwa ingero bikwiranye, tureho tuzokwikiza dute nitwanjanjura ku gakiza kangana gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu, kakadukomezwa ko n'abakumvise Imana ifatanije nabo kugashingira intahe iyishingisha ibimenyetso, ibitangaza, ibikomeye by'uburyo bwinshi n'ingabire za mpwemu yera zagabanganijwe nk'uko yagombye, kuko atari abamarayika Imana yahaye gutwara isi zobaho iyo tuvuga. Ariko hari aho umuntu yashinze intaha ati,
umuntu nikaho mwibuka cyangwa umwana w'umuntu awumugendera, wamucishije bugufi munsi y'abamarayika gato, wamwambitse ubwiza n'icyubahiro nk'igitsibo, wamuhaye kugaba ibikorwa by'amaboko yawe, wamuhaye kuganza ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge byiwe.
Ku Imana yamuhaye kuganza ibintu byose, ntacyo yishigarije itamuhaye kukiganza. Ariko none ntiturabona ibintu byose biganzwa nawe, ariko uwacishijwe bugufi akaba munsi y'abamarayika gato niwe Yesu tumubona yambitswe ubwiza n'icyubahiro nk'igitsibo kubw'imibabaro y'urupfu, kugira ngo ubuntu bw'Imana butuma arogorera umuntu wese urupfu. Mu by'ukuri byari bikwiye ko Imana yirema byose kandi ikabibeshaho itunganisha Yesu kubabazwa, kugira ngo abana benshi baze mu bwiza bwiwe, kuko Yesu wenyine ari we ndongozi barongora kugakiza, kuko uweza n'abezwa bose bakomotse kuri imwe. Nicyo gituma atagira isoni zo kubita abana ba Sati.
Nzobarira abapfukanye izina ryawe, nzoririmba ndagutazira hagati y'ishengero.
Kandi ati,
nzokwama ndayizigira.
Kandi ati,
ehetwe n'abana Imana yampaye.
Nuko rero, kuko abana bahuje inyama n'amaraso, nawe ubwiwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo abone uko apfa, kandi urupfu rwiwe aruhindurisha ubusa ufise ubushobozi bw'urupfu, niwe wamugarariji, kandi ngo arokore abajakariye ubwoba bw'urupfu bose iminsi yose yo kubaho kwabo. kuko tuzi neza kwa marayika atari bo yatoye, ariko yatoye uruvyaro rwa Aburahamu. Nico catumye vyaramubereye gushushanywa n'abana ba se kuri byose ngo abe umuherezi mukuru wa mu by'Imana w'imbabazi kandi agororoka abendisi y'ibyaha by'abantu. Kuko bwiwe ko yababaje no kugeragezwa, ashobora no gutabara abageragezwa. Abaheburayo ikigabane cya gatatu. Nuko rero bavukanye ibera abasanga ihamagarwa riva mu ijuru, nimwitegereze Yesu intumwa n'umuherezi mukuru w'ibyo twizeye tukabyatura, agamburukiriye yamutoranije nk'uko Mose yayoboka mu rugo rwayo hose, kuko yiyumviriwe ko akwiye guhabwa icyubahiro kiruti cya Mose nk'uko ishimwe ryubatse urugo riruti ry'urugo, kuko urugo rwose rugira uwugubaka, ariko Imana niyo yubatse ibintu byose. Kandi Mose yayoboka mu rugo rwayo hose nk'umushumba kugira ngo abice abona cyo gushingira intahe ibizovugwa hanyuma, ariko Kristo yayoboka nk'umwana atwara urugo rwayo. Kandi urugo rwayo ni twebwe, namba tugumije ukwemera tudakekeranya no kwirata ibyizigiro byacu rwose gushitsa kwiherezo. Nuko nk'uko mwe muyera avuga ati,
umunsi aho mwumvira ijwi ryayo ntimukomantaze imitima yanyu kuko mwayikomantaje mu gihe cyo kurasa kuri wa munsi wo kugerageza mu bugaragwa,
aho basogokuruza banyu bangeragereje bancaca bakabona ibikorwa byanjye imyaka 40. Icyo cyatumye ngirira umwikoma b'icyo gihe nkavuga ko bama bazimira mu mitima yabo kandi ntibamenye inzira zanje, nk'uko naraheranyisha avu ryanje nti ntibazoshika mu buruhukiro bwanje.
Bavukanye, nimwirinde ntihagire uwo muri mwebwe agira umutima mubutizera umutera kureka Imana nzima. Ariko muhanurane uko bukeye bicitwa uwo munsi, ntihagire uwo muri mwebwe akomantazwa umutima n'uruhendo rw'icyaha. Kuko twacitse abasangiye Kristo, namba dukomeje rwose ibyizigiro byacu twatanguranye gushitsa ku iherezo, bikivugwa ngo
umunsi aho mwumvira ijwi ryayo ntimukomantaze imitima yanyu kuko mwayikomantaje mu gihe cyo kuratsa.
Ni bande bamaze kumva bakayiratsa? Mbega se abavuye i Misiri bose warongowe na Mose? Kandi ni bande yagiriye umwikoma imyaka 40? Se abacumuye imibyimba yabo igahindikirana mu bugaragwa? Ni bande yarahiye ko batazoshika mu buruhukiro bwayo? Se abatayumviye? Kandi tubona ko batashoboye kubushikamwo kuko batizeye. Abaheburayo ikigabane cya kane. Nuko kuko isezerano ryo gushika mu buruhukiro bwayo rikiriho, twiyubare kugira ngo kumbure ntihagire uwo muri mwebwe yiyumvirwa ko akererewe. Kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nkabo, ariko ijambo bumvise ntiryabagiriye ikimazi kuko ritavanze no kwizera mu mitima y'abaryumvise. Kuko twebwe abizeye dushika muri ubwo buruhukiro nk'uko yavuze iti,
kuko narahiranyije avu ryanje ko batazoshika mu buruhukiro bwanje, naho yari yarahejeje ibikorwa byayo uhereye ku kuremwa kw'isi.
Kuko hari aho yavuze ku by'umunsi w'indwi nk'ibiti,
Imana yaruhutse ku munsi ugira indwi ibikorwa byayo byose.
Kandi na hano ngo
ntibazoshika mu buruhukiro bwanje.
Nuko rero kuko kibikiwe bamwe ngo babushikemwo, ariko ababanje kubwiga ubutumwa bwiza babujijwe kubushikamo no kutumvira Imana, yongera gutoranya umunsi, ni wo munsi ivugira mu kanwa ka Dawidi igihe kirekire cyane gihise, nk'uko tumaze kuvuga tuti,
umunsi aho mwumvira ijwi ryayo ntimukomantaze imitima yanyu.
Kuko iyaba Yosuwa yarabaruhuye ntiba yaravuze ubwa nyuma iby'uwundi munsi. Nuko rero haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana, kuko ushitse mu buruhukiro bwayo nawe abaruhutse ibikorwa byiwe nk'uko Imana yaruhutse ibyayo. Nuko tugira umwete wo gushika muri ubwo buruhukiro ntihagire umuntu agwa akurikiye ikigereranyo cya babandi cyo kutumvira Imana, kuko ijambo ry'Imana ririzima, rifise ubushobozi, rifise ubugi buruta ubw'inkota zose, rikinjira naho ritanya ubugingo n'impwemu, rigatanya ingingo n'umusokoro, risuzuma iby'umutima wiyumvira ukagabira, kandi imbere yayo nta caremwe gihishijwe Ariko byose byambaye ubusa biragaragara imbere y'amaso y'iyizo twazi ibyo twakoze. Nuko ko dufise umuherezi mukuru akomeye yaciye mu ijuru ni Yesu umwana w'Imana tubangiriza ibyo twizera tukabyatura. Kuko umuherezi mukuru dufise atari udashobora kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ariko n'uwageragejwe uburyo bwose nkatwe yamara we nta cyaha yakoze. Nuko nitwegera intebe y'ubuntu dushize ubwoba kugira ngo turonke ikigongwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Abaheburayo ikigabane cya gatanu. Umuherezi wese mukuru kuko yarobanuwe mu bantu ashirigwaho gukorera Imana ku bw'abantu kugira ngo ashikane amashikanwa atange ikimazi byompi by'ibyaha, kandi ashobora kwihanganira inyoberwa n'abazimiye kuko nawe nyene hari ahagira intege nke. Nico gituma akwiye no kwitangira ibimazi by'ibyaha byiwe nk'uko abitangira abandi bantu. Nta muntu yiha ico cubahiro kiretse ahamagawe n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe. Niko biri na Kristo, siwe yihaye ico cubahiro co kuba umuherezi mukuru, ariko yagihawe n'iyamubariye iti:
urubura bwanje uwo munsi ndakuvyaye.
Nk'uko yavuze ahandi iti:
uri umuherezi ibihe bidashira mu buryo bwa Melikisedeki.
Kristo mu minsi yabaye mu mubiri amaze kwinginga no gusenga cyane yashoboye kumukiza urupfu, atakamba cyane arira, kandi amaze kumvirwa kubwo kuyubaha kwiwe naho yari umwana, yigishwa kumvira Imana n'ivyo yababajwe, kandi amaze guhingurwa rwose abera abamwumvira bose inyanduruko y'agakiza kadashira Imana imaze kumwita umuherezi mukuru mu buryo bwa Melikisedeki. Tumufise ko byinshi byo kuvuga kandi bigoye isobanura kuko mwabaye ibitumva naho mwari mugeze kuba bigisha, kuko mumaze igihe kirekire mwiga mukwiye kongera kwigishwa namwe nyene ivya mbere by'itanguriro ry'ivyavuzwe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiye gutungwa n'amata si ukugaburirwa ivyo kurya bigumye. Nuko utunzwe n'amata abataramenye ijambo ryo kugororoka kuko abari uruhinja, ariko ivyo kurya bigumye n'ivy'abakuze bafise ubwenge maze kubwo kwama babukoresha bumenyera gutandukanya ikibi n'icyiza. Abaheburayo ikigabane cya gatandatu. Nuko rero turengane ivya mbere vya Kristo twigire imbere dushike kuvyo gutunganywa rwose, ntidusubire gushiraho itanguriro ryo kwihana ibikorwa by'imfagusa no kwizera Imana no kwigisha ibyo kubatizwa, ibyo kurambikwa kw'ibiganza, ibyo kuzuka kw'abapfuye, ibyo gutsindwa n'urubanza kw'ibihe bidashira. Imana niyabikunda turagenza dutyo, kuko abamaze kwakigwa n'umuco bagatamira ingabire iva mu ijuru, bagasangira mpwemu yera, bagatamira ijambo ryiza ry'Imana n'ububasha bwo mu gihe kizoza, maze bakagwa bakabivamwo, ntibishoboka gusubira kubahindura bashasha ngo bihane, kuko bongera kwibambira umwana w'Imana bakamuteterereza ahibonekeza. Indimo zinyoye imvura yaziguye ko kenshi, iyo zimezemo ibirimwa bikwiye abazirimiwe zironka umugisha w'Imana, ariko iyo zimezemo imikere n'ibitovu ziba zisivye, ziba zisigaje gatoya zikavumwa, iherezo ryazo n'uguturigwa. Ariko abo nkunda, naho tuvuze dutyo, turazi ivyanyu tudakekeranya yuko birusha ivyo kuba vyiza kandi bizanana n'agakiza. Imana ntigabitanya ngo yibagire ibikorwa vyanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo, kuko mwatunga abera nanone mukibatunze. Kandi turagomba cyane yuko umuntu wese wo muri mwebwe yerekana uwo mwete nyene w'ibyizigiro byuzuye gushitsa ku iherezo, kugira ngo ntimube ibinebwe ariko mwigana abaheshwa no kwizera no kwihangana kuragwa ibyasezeranye. Hamwe Imana yasezeranira Aburahamu isezerano, kuko atawe yogira indahiri yiruta, yari irahiye iti:
reka no kuguha umugisha nzowuguha, kandi no kukugwiza nzokugwiza.
Niko byamubereye amaze kwihangana ahabwa ibyasezeranywe, kuko abantu bagira indahiro ububaruta no mu mpari zabo zose indahiro irengeje ikaba ari izihera heza. nicyo cyatumye Imana kuko igomba kurushiriza kwereka abaragwa b'ibyasezeranywe inge n'imigabo yayo idahinduka ishyira hagati indahiro kuba umuhuza kugira ngo bibiri bidahinduka iby'Imana itabasha kubesheramwo biduheshe kurema cyane twebwe abashyitse mu buhungiro nibwo kugumya cyane ibyizigiro byashyizwe imbere yacu. Ibyo byizigiro tubifise nk'ikiziriko ku mutima kigumye gikomeye cinjira hirya y'igitambara gikingiriye ahera cyane aho Yesu yatwinjiriye atwitangiye imbere amaze guhinduka umuherezi mukuru w'ibihe bidashira mu buryo bwa Melekisedeki. Abaheburayo ikigabane cindwe. Uwo Melekisedeki umwami w'i Salemu umuherezi w'Imana isumba byose niwe yasanganiye Aburahamu aramuhezagira hamwe Aburahamu yagaruka avuye kunesha abami. Niwe kandi Aburahamu yagabanirije ikigira cumi muri byose irya mbere asobanurwa ngo umwami agororoka kandi irya kabiri yitwa umwami w'i Salemu risobanurwa ngo umwami w'amahoro. Nta se, nta nyina, nta mamuko, nta tanguriro ry'iminsi cyangwa iherezo ry'ubugingo ariko agereranywa n'umwana w'Imana kandi na ntaryo ahora ari umuherezi. Nuko mwiyumvira uwo muntu ingene ahambaye uwo Aburahamu sogokuruza mukuru yahaye icacumi cyo mu minyagiro uti yindi kandi mu bana ba Lewi ivyagezwe bigera yuko abahawe ubuherezi batangisha abantu icacumi nibo bavukanye naho abo bakomotse mu rura rwa Aburahamu ariko wa wundi adaharugwa mu muryango wabo yatangishije Aburahamu ikigira cumi kandi ahezagiranye ne gusezeranya ariko ntawo hakana kuworosha adahezagirwa n'uwo murengeye. Kandi muri twebwe abantu bapfa nibo bahabwa icacumi ariko muri ya yandi majambo cahawe ushingirwa intahe ko ariho kandi twashobora kuvuga yuko Lewi umwe ahabwa icacumi nawe yari yaragitanze muri Aburahamu kuko yari akiri mu rura rwa sekuruza hamwe Melekisedeki yamusanganira. None yaba gutunganywa rwose kwazanywe n'ubuherezi bw'Abalewi kuko ku butware bwabwo ariho ubwo bwoko bwahawe ibyagezwe ni iki cyatumye bigikwiye ko abone ku wundi muherezi wo mu buryo bwa Melekisedeki atavugwa mu buryo bwa Aroni? Iyo ubuherezi buhindutse ibyagezwe ntibibura guhinduka nabyo kuko wavuzwe ku ivyo ari uwo mu wundi muryango utigeze kuvamwo wakoze igikorwa cyo kugicanira. Birazi yuko umwami wacu yakomotse kuri Yuda kandi uwo muryango Mose ntacyo yawuvuze ko c'ubuherezi. Ivyo birushiriza guseruka rwose ko habone ku wundi muherezi ahwanye na Melekisedeki atahawe ubuherezi nuko vyashinzweho n'ivyagezwe vyo mu buryo bw'abantu ariko yahawe ubushinzwe n'ubushobozi bw'ubugingo budashobora gukugwaho kuko ashingirwa intahe ngo
uri umuherezi ibihe bidashira mu buryo bwa Melekisedeki.
Nuko rero icyagezwe cya mbere cyakuweho kubw'inkomezi nke zacu n'ikimaze igike kuko ibyageze bitigeze kugira icyo bihingura rwose hasubizwaho ibyizigiro bikiruta biduhesha kwegera Imana kandi ibyo ntibyabaye hatariho indahiro. Abalewi bo bahawe ubuhereza atandahiro ariko iyabuhaye uwo yararahiye imubwiye iti
Uhoraho ararahiye ntazokwicyuza ati uri umuherezi ibihe bidashira.
Uko niko Yesu yabaye umwishinzi w'isezerano ry'utaryarindi kandi babandi babaye abaherezi benshi kuko urupfu rubabuza kwamaho ariko wowe kuko yamaho ibihe bidashira afise ubuherezi budakugwaho nico gituma ashobora gukiza rwose abashyikira Imana kubwiwe kuko na ntaryo yamaho ngo abasabire. Byari bitubereye kugira umuherezi mukuru ameze atyo yera atagira ubugunge atanduye yatandukanijwe n'abanyabyaha yashyizwe hejuru y'amajuru atarinda kubanza gutanga ibimazi by'ibyaha by'uko bukeye nk'aba baherezi bakuru bandi hanyuma agatanga iby'abandi bantu kuko ibyo yabikoze rimwe hamwe yitanga. Ibyagezwe bishyiraho abanyantege nke kuba abaherezi bakuru ariko ijambo ry'indahiro yaherukiye ibyagezwe rishyiraho umwana w'Imana yahinguwe rwose gushyitsa ibihe bidashira. Abaheburayo ikigabane cy'umunani. Muyo tuvuga yose arutwa na rimwe niri. Dufise umuherezi mukuru ameza atyo avyagiye iburyo bw'intebe y'ihambaye cyane yo mu ijuru akorera hera no mu ihema nyakuri ryashinzwe n'Uhoraho atari abantu. Kuko umuherezi mukuru wese ashyirigwaho gushikana amashikanwa no gucumita ibimazi, nico gituma wa wundi na wakwiye kugira icyo ashikana. Yaba ari mu isi ntiyobaye umuherezi, kuko hari abandi bashikana amashikanwa nk'uko ivyagezwe bibibwirizwa. Kandi abo bakorera igishushanyo n'igitutu cy'ibyo mu ijuru nk'uko Mose yabwiwe n'Imana agira akoresha ryahemiti.
Kugira umwete wo gukoresha byose ubigereranye n'ikigereranyo werekewe kuri wa musozi.
Ariko none igikorwa yahawe kirusha icyabo kuba cyiza, nk'uko ari umuhuza w'isezerano riruta iryabo, kuko ryashyizweho n'ibyasezeranyo biruta iby'iryabo. Iyo ryarindi rya mbere ritaba kwa gasembwa, ntihari hakwiye kuronderwa irindi, kuko yavuze ibagaye iti:
ehe, iminsi igirize ni jyewe Uhoraho ndabivuze, aho nzosezerana isezerano rishasha n'inzu ya Isirayeli n'umuryango wa Yuda ridahwanye n'isezerano nasezeranye na basekuruza, ku munsi nabafata ukuboko nkabakura mu gihugu cya Misiri, kuko batagumye mu isezerano ryanje, nanjye sinabababara, ni jyewe Uhoraho ndabivuze. Kuko irari ryo sezerano nzosezerana n'umuryango w'Abisirayeli hanyuma y'iyo minsi, ni jyewe Uhoraho ndabivuze. Nzoshyira ibyagezwe byanjye mu bwenge bwabo no ku mitima yabo, kandi niho nzovyandika. Nanjye nzobabera Imana, nabo bazoba abantu banje. Kandi ntibazokwigishanya, umuntu wese yigishe mugenzi we canke ngo yigishe uwo bavukana ati menye Uhoraho, kuko bose bazonyimenyera uhereye kuwo hasi ugashyitsa kuwuhambaye muri bo. Kuko nzobagirira ikigongwe ku kugabitanya kwabo, kandi ibyaha byabo sinzovyibuka ukundi.
Kwavuga ati isezerano rishasha rero irya mbere yarishajishije, ariko igisaza kikaba kaheze kiba kigira gikamangana. Abaheburayo ikigabane cy'icyenda. Nuko isezerano rya mbere naryo ryarimo ibirongori by'ubuherezi rifise na hera ariko muri iyi si, kuko hari ihema ryubatswe mu ryo hino harimo igiterekwa kw'amatara, imeza n'imitsima yagenewe gushikanirwa Imana y'amakuriyo, iryo ryitwa hera. Kandi hirya y'igihuzu cya kabiri gikinze hari ihema ryitwa hera cyane, harimo igicaniro cyo guturira kw'imibavu cyakozwe mu izahabu, harimo n'isandugu y'isezerano yometswe ku izahabu impande zose, irimo urwabya rw'izahabu rurimo manu, irimo na ya nkoni ya Aroni yashurika na bya bisate by'amabuye byanditswe ku isezerano. Kandi hejuru yayo hari abakerubi b'ubwiza bateye igitutu umutemere wo gutangira kw'ibimazi, ibyo ntidushobora kubidonda kimwe kimwe ubunyene. Nuko ivyo vyateguwe bityo, abaherezi na ntaryo bama binjira mu ihema ryo hino kugira ngo bashitse ibyo buherezi. Ariko mu rya kabiri hinjiramwo umuherezi mukuru wenyene rimwe gusa uko umwaka uheze, ariko ntiyinjiramwo atajanye amaraso yo kwitangira no gutangirira ivyaha vy'abantu batabizi. Mwemu yeramenyekanisha atyo yuko inzira ija hera cyane itari bwerekanwe ihema rya mbere rikiriho. Nijyo kigereranyo cy'igihe cya none, abakurikira ibyagezwe byaryo bashikana ibimazi bagatanga ibimazi, ariko ku ruhande rw'ijwi ryo mu mutima ntibishobora gutunganya usenga. Kuko ivyo hamwe n'ivy'ibyo kurya, ivyo kunywa, ivyo kwiyuhagira bo n'ukoza by'uburyo bwinshi ari amabwirizwa yo mu buryo bw'abantu gusa yashinzwe gushitsa igihe cyo gutunganywa. Ariko Kristo amaze kuza, umuherezi mukuru w'ivyiza bizoza aca mu ihema rirusha rya rindi kubiri hambaye n'ibitunganye rwose ritakozwe n'intoke, bisobanurwa ngo ritari ryo mu vyaremwe vyowe. Kandi amaraso y'impene canke y'amashuri siyo yamushikanya hera cyane, ariko yahashikanywe n'amaraso yiwe rimwe gusa yironkeye ugucungura kw'ibihe bidashira. None amaraso y'impene n'ay'imfizi n'umunyota w'inka yavutse ubwa mbere umijwa bahumanye ko vyeze imibiri igahumanuka, mbega amaraso ya Kristo uwo yitanze ku Mana atagira agasembwa abitewe na mpwema ahoraho nazorushiriza guhumanura imitima yanyu ngo ibikorwa vy'imfagusa biyivemwo kugira ngo mubone ingene mukorera Imana nzima. nico gituma bumuhoza ahesha isezerano risha kugira ngo abahamagawe bahabwe umwandu udashyira w'isezerano bitewe nuko habayeho urupfu rucungura abacumuye bakiganzwa n'isezerano rya mbere kuko ikete giragiriri hakwiye rwose yuko urupfu rw'uwaraze ruseruka ikete giragiri beshwaho n'urupfu rwonyene kuko ritagira ikimazo waraza kiriho nico gituma isezerano rya mbere ritasezeranywa atamaraso. Mose amaze kubwira abantu bose amabwirizwa yose nk'uko byagezwe yakira amaraso y'ishuri n'ay'impene amazi n'ubwoya bw'intama bujobetswe agahama yakira na Yezobu acocagira igitabo cy'ibyagezweho n'abantu bose arababwira ati
aya niyo maraso y'isezerano Imana yabagereye
kandi hema n'ibikoresho byose by'iby'ubuherezi navyo nuko abicucagira amaraso nk'uko ibyagezwe biri ibintu ni nka byose byozwa n'amaraso kandi hatavuye amaraso ntihaba guharigwa ibyaha nuko byari bibereye ko ibigereranyo by'ibyo mu ijuru byozwa n'ibyo bimazi ariko ibyo mu ijuru ubwabyo bikozwa n'ibimazi biruta ibyo kuko Kristo atinjiye ahera cyane hakozwe n'intoke h'ikigereranyo cy'aho kuri ariko yinjiye mu ijuru ubwaho kugira ngo none haduserukire imbere y'amaso y'Imana kandi ntiyashikanyweyo no kwitanga kenshi nk'uko umuherezi mukuru yinjira ahera cyane uko umwaka uheze ajanye amaraso atarayiwe kuko iyo biba bityo aba yari akwiye kubabazwa kenshi uhereye ku kuremwa kw'isi nyamara ubu yabonetse rimwe ku iherezo ry'ibihe kugira ngo akuzeho icyaha kwitanga kandi nk'uko abantu babikiwe gupfa rimwe hanyuma yaho hakaza imanza na Kristo nuko yamaze gutangwa rimwe ngo yishyire ku ibyaha bya benshi azaboneka ubwa kabiri atazanywe n'ibyaha abonekera abamwiteze ngo abakize. Abaheburayo ikigabane cy'icumi. Ivyageze ko bifise igitutu cy'ivyiza bizoza bidafise ishusho bwite y'ije vyiza ntaho vyoshobora guhingura begera igicaniro bibahingurisha ivyo bimaze nyene bahora batanga imyaka n'imyaka iyo bibishobora mbega ntibaba barasizeho kubitanga kuko abyitangirira bamaze guhumanurwa rwose rimwe bataba bakigira imitima iri mu ijuri bagiriza ibyaha ariko muri ivyo bimaze hari kibukiriza ibyaha uko umwaka uheze kuko bidashoboka ko amaraso y'imfizi n'ay'impene akuraho ibyaha nico catumye hamwe yaza mu isi avuga ati
ibimaze n'amashikanwa ntiwabigombye ariko wanteguriye umubiri ibimaze bituriwe bitagabanije n'ibimaze iby'ivyaha ntibyaguhimbaye hera ko ndavuga nti ehe ndaje mu muzingo w'igitabo niko binyanditswe ko nzanywe no gukora ivyo ugomba mana
ahejeje kuvuga harugura ati ibimaze n'amashikanwa n'ibimaze bituriwe bitagabanije n'ibimaze iby'ivyaha ntiwabigombye kandi ntibyaguhimbaye nivyo bitangwa nk'uko bibwirijwe n'ivyagezwe ahera ko aravuga ati ehe nzanywe no gukora ivyo ugomba akuraho ivya mbere ngo ashinge ivya kabiri uko kugomba kwayo niko kwatumye twezwa tubiheshwa n'uko umubiri wa Yesu Kristo watanzwe rimwe gusa kandi umuherezi wese ahagarara uko bukeye akora iby'ubuherezi atanga kenshi ibyo bimaze nyene ataho byoshobora gukuraho ibyaha namba ariko wowe amaze gutanga ikimazi kimwe cy'ibyaha kidahinduka abyagira uburyo bw'Imana aheraho arorera igihe abansi biwe bazohindurirwa intebe yo munsi y'ibirenge byiwe kuko ikimazi kimwe aricyo yatunganishije rwose abezwa ukazoshitsa ibihe bidashira kandi na mpwemu yera niwe cyabona kidushingira intahe y'ibyo amaze kuvuga ati
iri niryo sezerano zosezerana nabo hanyuma y'iyo minsi ni jyewe uhoraho ndabivuze nzoshyira ibyagezwe byanjye mu mitima yabo no mu bwenge bwabo kandi niho nzobyandika
arongera ati
kandi ibyaha byabo no kugabitanya kwabo sinzobyibuka ukundi
ariko aho ivyo bihariwe ntihaba hakiriho gutanga ikimazi cy'ivyaha nuko bavukanye ko turi n'ubushitsi bw'ubwoba bwo gushikanwa hera cyane n'amaraso ya Yesu duciye mu nzira yadutoboreye nshashiri n'ubugingo gica mu gihuzu gikinze bisobanurwa ngo mu mubiri wiwe kandi ko dufise umuhereza akomeye aganze urugo rw'Imana twegereze dufise imitima y'ukuri twizeye atamazinda imitima yacu yogejwe ngo ivanemo ibitwagiriza bibi imibiri yacu yuhagijwe amazi meza tugumye kwatura ibyizigiro byacu ntikunyiganyige kuko wasezeranye ari uwo kwizegwa kandi twiyumvirane ko kugira ngo duterane umwete wo gukundana n'iry'ibikorwa byiza. Niduhebe gukoranira hamwe nk'uko bamwe bagira, ariko duhanurane, kandi uko mubonye wa munsi wegereza, murushirize kugenza mutyo. Kuko namba dukora ibyaha bigira nkana, kandi tumaze guhabwa kumenya iby'ukuri, ntihaba hagisigaye ikimazi cy'ibyaha, ariko haba hasigaye kwitegana ubwo bagutsindwa n'urubanza no kwitega umuriro w'inka zuzorigata abansi b'Imana. Ubukengere ibyagezwe bya Mose, ibyabona bibiri canke bitatu biramwicisha atakagongo. Mugira ngo umuntu ntazoba akwiye guhanwa ibirushirije cyane, asiribanze umwana w'Imana, akiyumvira amaraso y'isezerano yamwegeje ko ari gihumane, agacokora mpemu ubu. Kuko tuzi uwavuze ati,
uguhora n'ukwanje ni jewe nzobasubiriza mu nkoko.
Kandi ati,
Uhoraho azocira urubanza abantu biwe.
Erega birateye ubwoba gukorokera mu maboko y'Imana nzima. Ariko mwibuke iminsi ya mbere, hamwe mwari mumaze kwakigwa n'umuco, mwihanganira ibisinzikaza by'indwano nyinshi, kimwe mwacitse akamenyo mutukwa mubabazwa, ikindi mwafatanije n'abagirirwa batyo. Kuko mwababananye n'ababoshwe, kandi mwemeye munezerewe kunyagwa ibyo mutunze, mumenya yuko mufise itunga riruta ibyo kuba ryiza rikamaho. Nuko ntimuta ubushitsi bw'ubwoba bwanyu, buri n'impera ikomeye. Kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimwamara gukora ibyo Imana igomba, mubone guhabwa ibyasezeranye. Kuko hasigaye igihe gito cyane,
kandi uwugiraze azoza ntazoteba. Ariko umugororotsi wanjye azobeshwaho n'ukwizera, naho niyisokora ntazohimbara umutima wanjye.
Ariko tweho ntituraba mu bisokora bagahona, ariko turabo mu bizera ubugingo bwabo bugakizwa. Abaheburayo ikigabane cy'icumi na rimwe. Ukwizera no kumenya rwose ibyizigigwa udakekeranya ngo ntibizoba, kandi bitabonwa niko kubitumenyesha ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bashingirwa intahe nuko bari bagufise. Ukwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nicyo catumye biboneka bitaremwe mu biseruka. Ukwizera niko kwatumye aberaho Imana ikimazi kiruti cya Kayini, niko kwamuhesheje gushingirwa intahe ko ari umugororotsi, hamwe Imana yashingira intahe ibimazi byiwe yuko ari byiza, kandi niko kwatumye Nuwa akivuga naho yapfuye. Ukwizera niko kwatumye Henoka ajanwa mu ijuru ngo ntabone urupfu, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamujanye, kuko yashingiwe intahe atarajanwa yuko yahimbaye Imana. Kandi utizera ntibishoboka ko ayihimbara, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho igaha impera bayirondera. Ukwizera niko kwatumye Nowa yubaha, amaze kuburirwa n'Imana ibitari bwaboneke, akabaza ubwato bwo kurokora abo mu nzu yiwe, kandi niko kwamuhaye gutsindisha abari mu isi no kuragwa kugororoka kuzanwa no kwizera. Ukwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagaye, akaja ahantu yari abikiwe kuragwa, nuko agenda atazi yaje. Ukwizera niko kwatumye aba umwimuka mu gihugu yasezeraniwe nk'ikitari iciwe, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo, abaraganywe nawe ivyo vyasezeranywe. Kuko yari arorereye cya gisagara cubatswe ku mushinge, umugezi n'umwubatsi wacu n'Imana. Ukwizera niko kwatumye na Sara ashobozwa gusama inda, naho yari yaraciye, kuko yiyumviriye yuko yasezeranye ari yo kwizerwa. Nicyo catumye umuntu umwe, kandi uwo yarakaheze, yamukwako n'isinzi nk'inyenyeri zo kwijuru, kandi n'abangana n'umusenyi utoharuri kuri kwisesero ry'ikiyaga. Abo bose bapfuye bacizeye, batarahabwa ibyasezeranywe, ariko barabibona biri kure bakabisanganira, bakemera ko ari akavantara n'ingenzi ku isi. Abavuga batyo baba berekana yuko barondera igihugu cyabo bwite. Iyo baba barakumbuye icyo bavuyemwo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo. Ariko noneho barifuza igihugu kirusha icyo kuba cyiza n'icyo mu ijuru. Nicyo gituma Imana itamara amazi no kwitwa Imana yabo, kuko yabateguriye igisagara. Ukwizera niko kwatumye Aburahamu atanga Isaka kw'ikimazi, hamwe yagezwa mbere wari yarakiranye igishika amasezerano, yari ko aratanga umwana wiwe w'ikinege kw'ikimazi, uwo yari yarabari w'ivyiwe ngo,
kuri Isaka niho urubyaro rwawe ruzokwitirirwa.
Kuko yishimiye yuko Imana ishobora no kuzura abapfuye, nico catumye amugarurirwa nk'uzutse. Ukwizera niko kwatumye Isaka hezagira Yakobo na Esau abahesha imigisha y'ibizoba. Ukwizera niko kwatumye Yakobo aho yagira cikane ahezagira abana ba Yosefu bompe agasenga yishimikije ipfundo ry'inkoni yiwe. Ukwizera niko kwatumye Yosefu aho yagira fe avuga ivyo kuva yo kwa Isirayeli agatanga amategeko y'ivy'amagufa yiwe. Ukwizera niko kwatumye Mose amaze kuvuka anyegezwa n'abavyeyi biwe amezi atatu kuko babonye ko ari akana keza ntibatinye ibwirizwa ry'umwami. Ukwizera niko kwatumye Mose amaze gukura yanka kwitwa umwana w'umukobwa wa Farao agahitamwo kugiriranwa nabi n'abantu b'Imana akabiritisha kumara igihe mu bihimbaro vy'ivyaha kuko yiyumviriye yuko gucokoranwa na Kristo ari ubutunzi burengeye itunga ryo mu Misiri kuko yatumbera ingera zogeregwa. Ukwizera niko kwatumye ava mu Misiri ntiyatinyisha avuga umwami kuko yashikamye nk'aho nitaboneka. Ukwizera niko kwatumye ashinga Pasika no kumijagira amaraso kugira ngo uwuhonye imfura ntabakoreko. Ukwizera niko kwatumye baca mu kiyaga gitukura ntabaca ku musozi ariko Abanyamisiri babigejeje bararengegwa. Ukwizera niko kwatumye impome z'amabuye ziye ariko zisenyuka bamaze kuzikikuza iminsi ndwi. Ukwizera niko kwatumye Rahabu maraya ataranduranwa n'abatumviye Imana kuko yakiranye amahoro abaje gusuma urusaku. Mvuga ikindi ki? Kuko igihe condengana ndondoye ivya Gideyoni, ivya Baraki, ivya Samusoni, ivya Yefuta, ivya Dawidi, ivya Samweli n'ivyavugishwa n'Imana bahesheje n'ukwizera gutsinda abami no gukora ibigororotse no kuronka ivyasezeranywe no kuziba iminwa y'intambwe no kuzimya ubukare bw'umuriro no gukira ubugi bw'inkota no guhindurwa mu ntege nk'ingo zicika inkomezi no kuba gahebuza mu ntambara no kunesha ingabo z'abanyamahanga. Abagore basubiye kubona abo babuze kuko bazutse, abandi bicishwa amahiri ntibemera gucungurwa kugira ngo bazohabwe kuzuka kurushiriza kubakwiza. Abandi bagerageshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibimoko mbere bashigwa mu migozi no mu mabohero bicishijwe amabuye bakerewemo kubiri baragerageje bicishijwe inkota bayerera bambaye insato z'intama n'iz'impene bari baburaniwe bababazwa bagirirwa nabi isi ntiyari ibabereye ko bayibamwo bayerera mu bugaragwa no mu misozi no mu masenga yo mu vyobo. Abo bose bamaze gushingirwa intaye kubwo kwizera kwabo ntibahabwa ivyasezeranywe kuko Imana yabonye keri kirushiriza kutubera iciza kugira ngo abo ntibatunganywe rwose tutari kumwe. Abaheburayo ikigabane cy'icumi na kabiri. Nuko natwe ko dukikijwe n'igifungo cy'ivyabona kingana gityo tuyambura ibituremera vyose n'icaha gikunda kutwizingira ko vuba dusiganirwa ivyo twashizwe imbere twihanganye dutumbereye Yesu wenyene niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe yagusozereye. Uwo kubw'umunezero yashizwe imbere yihanganiye umusaraba arihangana ntiyagira isoni zawo avyagira iburyo bw'intebe y'Imana. Nuko mushira imitima kuri uwo yihanganiye ibihari bihambaye bityo abanyabyaha bamuharirije nimudohoke nimwihebure mu mitima yanyu nimuragera kukuvishwa amaraso mugwanya icyaha kandi mwibagiye rya jambo ribahubura ribahanura nk'abana ngo
mwana wanjye duga igikangiro cy'Uhoraho kandi ntiwihebure niyaguhana kuhoraho akunda ariwahana kandi akubita uwo yemera wese ko ari umwana wiwe.
Icyo mukwiye kwihanganira no gutozwa indero nziza Imana ibagirira nk'abana bayo. Ni umwana ki adakangirwa na se? Ariko namba mudakangirwa nk'icyo abandi bose bakoregwa muri bivyagwa ntimurubura bwayi kandi twari dufise ba data b'imibiri baradukangira natwe tukabuba. None ntituzorushiriza cyane kugororokera se w'impwemu tugahoraho kuko babandi badukangira iminsi mike nk'uko bagomba ariko badukangirira ikigiri kimazi kugira ngo dusangire na ukwera kwiwe. Nta gikangiro kiboneka ko giteye umunezero ako kanya atari umubabaro, ariko hanyuma bamenyerejwe naco kibamira imbuto zizana amahoro zo kugororoka. Nuko mugorora amaboko acitse urudendevu n'amavaregarega, kandi muharurira ibirenge byanyu inzira zigororotse kugira ngo igihinyiza ntigikondoke ariko gikire. Mukurikire kugiriranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa, kuko utejejwe atazoraba umwami. Mwizigame ntihagire umuntu adashyikira ubuntu bw'Imana, kandi ntihagire umuzi wo kurura umera ukabahagarika imitima abenshi bakandura. Ntihabeho umushyirasoni cyangwa igihumane nka Esawu yagurishije ibyo kubasamuragwa kwiwe ingabo rimwe, kuko muzi yuko hanyuma amwe yagomba kuragwa umugisha atemerewe kuko atabonye uburyo bwo kwihana, naho yawurondera cyane arira. Ntimwegereye umusozi wokogwa ko waka umuriro, kandi ntimwegereye umwiza w'umuzimagiza uw'umuzitanya igihuhuta inzumbeti ivuga n'ijwi ry'amajambo abaryumvise binginga kutabwigwa irindi jambo, kuko batashoboye kwemera ibyagezwe ngo
naho cyoba igitungwa gikoze kuri uwo musozi bacicisha amabuye.
Kandi byabonetse byari biteye ubwoba, byatumye Mose avuga ati,
"Mfise ubwoba cyane, ndahinda gashyitsi."
Ariko mwegereye umusozi Siyoni n'umugwa w'Imana nzima, Yerusalemu ho mu ijuru n'ikoraniro rikuru ry'isinzi ry'abamarayika n'isengero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru, mwegereye n'Imana umucamanza wa bose, nimwe muza abagororotsi batunganijwe rwose. Mwegereye na Yesu umuhuza ahesha isezerano rishasha, mwegereye n'amaraso acucagigwa avuga ibyiza kurusha yabe. Mwirinde nimwanke kumva iyiriko iravuga. Babandi ko batakize hamwe bankuba babuririye mu isi, tuyeho tuzorushiriza cyane kudakira namba dutera ibitugiye tuburiri mu ijuru. Ijwi ryayo ryanyeganyegije isi cyo gihe, ariko noneho irasezeranye iti,
hasigaye rimwe ngatigitisha si isi gusa ariko n'ijuru naryo.
Iryo jambo ngo hasigaye rimwe ryerekana gukurwaho kw'ibinyiganyizwa kuko ari ibyaremwe, kugira ngo ibitoshobora kunyiganyizwa bigumeho. Nicyo gituma kuko twakira ubwami budashobora kunyiganyizwa dukwiye gukenguruka, kugira ngo tubone ingene dukorera Imana tuyihimbaye, tuyubaha, tuyitinya, kuko Imana yacu ari umuriro utongora. Abaheburayo ikigabane cy'icumi na gatatu. Nihagumeho urukundo rw'abavukanye. Ntimwibagire kugirira neza abashyitsi, kuko bamwe bagize bacyo bahaye indara abamarayika batabizi. Mwibuke ababoshwe nk'ababohanywe nabo, mwibuke n'abagirirwa nabi, kuko namwe muri mu mubiri. Umubano w'abarongoranye niwubahwe na bose, kandi uburiri bwabo ntibuhumanywe, kuko Imana izocira urubanza inshyirasoni n'abasambanyi. Gukunda amahera ntikube mu ngeso zanyu, ibyo mufise bibabumbe, kuko ubwayo yavuze iti,
ntaho nzoguhemukira, ntaho nzoguta.
Nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti,
Uhoraho n'umutabazi wanjye sinzotinya, none umuntu yoshobora kungira iki?
Mwibuka ababaganza bakababwira ijambo ry'Imana, mwitegereje iherezo ry'ingeso zabo, mwigana ukwizera kwabo. Yesu Kristo ko yari arejo n'uwo munsi niko akiri, niko azokwama ibihe bidashira. Nimutwagwe n'inyigisho z'uburyo bwinshi zadutse, kuko icyiza ari uko umutima ukomezwa n'ubuntu bw'Imana, ntukomezwe n'ivyo kurya, kuko abishitse muri ivyo bitabagiriye ikimaze. Dufise igicaniro icyo abakorera muri rya hema batemererwa kurirako, kuko imivyimba ya vya bitungwa, ivyo muherezi mukuru ajana amaraso yavyo ahera ku bindishi y'ivyaha, ituririgwa inyuma y'amahema. Nicyo catumye na Yesu ababarizwa inyuma y'irembo kugira ngo yezeshe abantu amaraso yiwe. Nuko tuve muri ayo mahema tumusange inyuma yayo twiremetse gushokogwa kwiwe, kuko hano tutafise igisagara kizokwamaho ariko turondera ikizoza. Nuko na ntaryo twame duha Imana ishikanwa ryo gukenguruka tubiheshwa n'uwo. Nicyo mbuto z'iminwa ishima izina ryayo, kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagire, kuko iyo imaze bimeze bityo ari byo bihimbara Imana. Mwumvira ababaganza mubagamburukire, kuko ari bo bama bagavye bazigama imitima yanyu nk'abazobibazo. Mugenze mutyo kugira ngo babikore banezerewe batitse umutima, kuko bimeze bityo ataco byomarira mwebwe. Mudusengere kuko tuzi tudakekeranya ko turi n'imitima itari mwijuye twakiriza ikibi. Tugomba kugira ingeso nziza muri byose, kandi ndabinginga nshimitse ngo mudusengere kugira ngo nebutse kubagarukanirwa vuba. Imana nyen'amahoro imwe yakura umwami wacu Yesu mu bapfuye, ariwe mwungere mukuru w'intama imukuje y'amaraso y'isezerano ry'ibihe bidashira, iba ari ibatunganya rwose mu cyiza cyose kugira ngo mukore ibyo igomba, ikorera muri twebwe ibishimwa mu maso yayo ubwa Yesu Kristo. Icyubahiro kibicaye ibihe bitazoshira. Amina. Ariko bavukanye ndabahanura, mwihanganirire ijambo ribahanura, kuko ndabandikiye amajambo make. Mumenye yuko umuvukanye Timoteyo yerekuwe, niyaza vuba tuzobonana namwe. Muntahiriza ababaganza bose bonabera bose abo muri Italiya barabatashe. Ubuntu bubane namwe mwese. Amina.